Healthy school lunch, Kirundi language. Ivyo kurya bibereye wotekera ugiye ku ishure. Urupapuro rwa mbere. Buri munsi dukwiye kurya ibiribwa biri muri iyi migwi. Umukate n'ibinyantete, ibiribwa bitanga inguvu, ndema mubiri na sanganyangaburo, ivyamwa n'imboga mbisi. Hitamo gufungura ibiribwa vy'amoko atandukanye muri buri mugwi kugira ivyo utekeye bitere igomwe. Shiramo imikate n'ibinyantete bizana inguvu kuko bituma twiga neza kandi tugakina. Shiramo ivyo kurya ndema mubiri bituma imitsi yacu inonoka n'amagufa yacu agakura neza. Ivyo kurya ndema mubiri biva mu nyama, amagi, amangazi, ibiharage, uburantiye, hamwe ni foromaji, amata n'ikivuguto. Shiramo kandi ivyamwa n'imboga bizana vitamine, ivyunyunyu n'udutsi dutsi. Ibiribwa bidufasha kubona neza no kwiyumva neza mu mubiri. Tekera n'amazi meza kuko azigama neza umubiri kandi akaba ari cyo kinyobwa kizimbutse wohitamo. Raba neza ko utekeye ibikwiye bihura n'umunsi wose. Urupapuro rwa kabiri. Ku ruhande rw'ibubamfu rw'urupapuro hariho ibicapo byerekana urukirikirane rw'ibiribwa bishobora kuvangatirana kugira utekere ibibereye bizana amagara meza wotwara ku ishure. Hitamo ivyo kurya vya buri munsi bivuye mu migwi ine. Tora imikate canke ibinyantete, hitamo ivyo kurya ndema mubiri, tora ivyamwa hamwe n'imboga. Tekera ivyo kunywa mu gasaho kagenewe gutekera ibiribwa. Amazi nico kizimbutse kandi kitonona amagara gusumba ibindi binyobwa. Yakanyishe ahinduke urubuyebuye, azotuma ivyo kurya uyatekeyemo bigumana akanovera kandi ubifungure atamakenga. Urupapuro rwa gatatu. Ibi bicapo vyerekana intambwe wokurikira mu gutekera ibifungurwa bibereye ku ishure. Ibitetswe bivuye muhira vyopfundikirwa mu kintu kirumije neza. Ivyo kurya vyose bitari mu kintu kirumije neza vyozingazingwa mu bikaratasi vya plastike. Raba neza ko ibifungurwa bitekewe mu kintu kirumije neza kandi biboshwe neza n'izo mpapuro za plastike. Koresha icupa ry'amazi yahindutse urubuyebuye canke agasandugu k'urubura mu gihe utekeye ivyo kurya ndema mubiri nk'inyama, amagi, amata n'ikivuguto. Ibi bicapo biri iburyo vyerekana intambwe wokurikiza mu gukora isandwich, nayo ikaba ari ivyo kurya bishizwe hagati mu dupande tubiri tw'umukate. Hambira neza mu rupapuro zagenewe gutekeramwo ibifungurwa canke utekere mu gasaho kakozwe mu mpapuro kugira ivyo kurya bigume bikingiwe ntibivangatirane n'ibindi watekeye. Urupapuro rwa kane. Karaba neza amazi meza n'isabuni imbere yo gutegura ibifungurwa uza gutekera ku ishure. Ivyo kurya bikwiye gutekeramwo isuku kandi vyoye kuvangatirana muco wabitekeyemo. Ibikaratasi vya plastike canke uduplastike duto duto turumije neza twofasha kugira ivyo utwaye ntibivangatirane. Gumiza icupa ry'urubura canke urubura mu gasandugu utekeramo ibifungurwa kugira bigume bikanye umunsi wose. Ibihingurwa buri munsi, amagi, inyama hamwe n'igicumbe gitetswe canke umuceri vyobikwa ahakanye kugeza biriwe.